Hii ni Radio Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi kunywa ibiyayi urumutwe bitera vyiyongera, abakiri bato bakaba aribo bageramirwa kurusha abandi hamwe n'imiryango yabo. Yamarasi bo bonyene bageramirwa n'ibiyayi urumutwe, n'abakuze baravyirukira. Ntibanywa inzoga mu buryo burengeye urugero gusa, baranywa n'ibindi biyayi urumutwe kuko abahinga babitangaza impamvu zavyo ni nyinshi. Ikigo Centre Neuropsychiatrique de Kamenge kiri mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura gikurikirana abagendana indwara zo mu mutwe, kikongera kigafasha gukurikirana abantu banywa ibiyayura mutwe kugira babihebe bashobore gusubira mu buzima busanzwe. Kimenyesha ko izo mpamvu ziri mu migwi itatu: hari zifatiye kubanywa ivyo biyayura mutwe bonyene ubwabo, n'izifatiye ku miryango yabo. Twatumiye Pierre Claver Njejimana, muhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato y'abantu bita psychologue mu rurimi rw'Igifaransa, akora mu kigo Centre Neuropsychiatrique psychiatrique de Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Twatumiye kandi Nsengiyumva Eric ajejwe gutanga amakuru mu ishyirahamwe Burundi Association for People Who Use Drugs BAPUD, mufunyapfunyo rijejwe gufasha abafata ibiyayi urumutwe, na Maitre David Dusabe yanonosoye ivyerekeye amategeko bombi bari Bujumbura. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro neza, twaronkije natwe.
Yego, ntangurire kuri wewe Pierre Clave Njejimana, uranyuva?
Oui, ndakumva cyane.
Yego, twako turavuga ivyo biyayura mutwe ko abakiri bato cyane cyane n'abakuze bari kubatera babifata mu buryo bukomeye. Ku bwanyu niki kiriko gituma ico kibazo gikomera?
Yego, mu bisanzwe uko tubibona ugaruka cyane cyane biri hagati y'imyaka 12 duga gufata imyaka 35, ndabona rukunda gufata ibyerera mutwe cyane. Hanyuma ibituma nibaza cyane cyane ugaruka rufata ibyerera mutwe ni byinshi. Hariho cyane cyane urunganwe rw'abantu babifata, ugasanga bahura utagira icyo rukora, kubura akazi, ubushomeri, hanyuma imbere uruntu genda ikituka mu gwaruka. Hariho gwaruka rwinshi uhora rwarafashwe nabi mu miryango, ugasanga ntigwitaweho n'abarubyaye cyangwa usanga abarubyaye baragwihakanye. Hanyuma urunganwe nanibye kwivuga rushinge tsombi, ugasanga bamwe barabuze ibiganiro mu miryango, ugasanga ababyeyi babo ntibabitayeho. Donc ugasanga rero batagufata iyabira mutwe. Imiyabaga cyane cyane nababwiye ko ariyo igeramiwe, mugabo sikuba ko ari imiyabaga gusa, n'abakuze harimo ababifata. Turabye abantu bakunda kutwitura muri kino kigo kibakurikirana.
Hari ibiharuro mwa mufise vyerekana urugero ico kibazo kigeze ko haba kuba kiri bato n'abakuze mwoduha?
Nubwo ko nta biharuro nacibwa turagira ngo turabe ibiharuro bigezwe ko kubera abatwitura baba mu ntara nyinshi, nibaza ko ico kigwa mu minsi iri imbere tuzogikora tungaraba urugero bigeze ko. Ariko nubwo ntazi abakunda kutwitura cyane cyane n'urwaruka.
Ego, nawe Eric, uranyuva?
ndakumva ariko ndakumva nabi rwose.
Je ndakumva neza.
Sawe.
Yego, je ndakumva.
Eh, je ndakumva nabi ubindaga umwe ndakumva.
Eh, ubuho uranyumva?
Buke mu ndakumva mwo utumva ndakumva.
Yego. Nashaka ndababaze kuri icyo kibazo cy'ibiyayura mutwe gikomeye cyane mu bakiri bato n'abakuze mu gihugu. Mwe muri iryo shyirahamwe ryanyu Burundi Association for People Who Use Drugs, icyo kibazo mukibona gute? Ni kuki kiriko kirakomera?
Murakoze cyane. Nkuko nako ndumva mugenzi wanjye tumaze imyaka myinshi tuba turakorana kuri icyo kibazo, Pierre Cave, icyo kibazo cyabaye ikibazo ndanse ngaha mu Burundi. Kubera yo hari ikiza, urabona ko ikiza ubyo bona ikiza muri ko baragishobora ikiza, mubona ko abari ko barakoresha ibyo bintu bagabanuka, ariko twebwe abantu bagabanuka ahubwo batera biyongera. Hanyuma ikindi nacu ni uko kera ibintu byo tumenyereye mu bisagara, ariko ubu byaje bitandukanye, ni gutandukira intara zo hagati mu gihugu. Berekana yuko hatagikozwe mu myaka iza, icyo kintu kizotugora guhagarika kandi kizotugora gutorera inyishu. Ariko namesha ko yaba urwaruka cyangwa abakuze biherekeje biyayura mutwe ni benshi gose cyane.
Muri iryo shyirahamwe ryanyu mugaragaza gufasha gute?
Twe mu ishyirahamwe ryacu nk'uko twarishinze mu 2016 twamaze kubona kuri icyo kibazo kihari ngaha mu Burundi, twe icyo dufasha turagerageza gutanga inyigisho ubwa mbere ku bantu bakoresha ibyo biyayura mutwe, tukabasanga hari ahantu binyegeje. Kubera abo bantu ahanini babona mu ibarabara mugabo baragoye gushikira, usanga bari ahantu impande y'inzuzi, ahantu mu mashamba cyangwa ahantu mu majuru abomaguritse, kugira ngo bagerageze kwinyegeza kubera ubutumwa bw'igipolisi bagarondera. Twebwe abantu turabigisha, na cyane cyane tukabahamiriza kwirinda indwara no kugerageza kugabanya ingaruka mbi zose zijyanye no gukoresha ibiyayura mutwe. Hama ikindi dukora ni uko twagerageje gushyira icyo kibazo ahabona, icyo kibazo tumaze kugishyira ahabona, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa SIDA buca buragishyira mu byo navuga mu ntumbero iyo bita mu gifaransa ngo plan strategique. Ubu rero icyo kibazo kiri mu ntumbero y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya SIDA bihari. Ikintu nacyo dukora ni ukugerageza kwegereza imiryango yatandukanye n'abo bantu bakoresha ibyo biyayura mutwe hamwe n'ababyeyi cyane abataye amashuri, tugerageza kubasubiza no ku mashuri agasubira ku mashuri. Ariko rero ni igikorwa gisaba ingufu nyinshi, kubera aha mu Burundi haracyariho ibikenewe rwose turabye intambwe y'ibindi bihugu bimaze gutera.
Yego, tugaruke kuri Pierre Cave Njejimana. Tuvuze ibyo biyayura mutwe biri mu bwoko bwinshi, ku bijyanye n'abo bakiri bato ndetse n'abakuze mwavuze ko babifata, mwo duha ubwoko bw'ibyo biyayura mutwe ubwo aribwo bafata cyane cyane?
Yego, murakoze cyane. Ngira ngo na Eric araza kunyunganira, kuko nawe nyene arakurikirana rimwe na rimwe yayirirwanwa nabo abantu banyuma bafatije biyayura mutwe. Rero ubwoko bw'ibiyayura mutwe twari kwatwumviriza ni bwinshi cyane. Notabwa nkavuga ibiyayura mutwe byemewe n'amategeko isi yose. Ngira murabizi mwese, hariho inzoga zitandukanye zinyobwa n'abantu benshi, hariho itabi ritandukanye rinyobwa n'abantu benshi. Ibyo nubwa ko ari ubwoko bw'ibiyayura mutwe byemewe n'amategeko. Hakaba n'iyindi miti n'imiti mbere itangwa kwa muganga mugabo ishobora gufatwa nk'ibiyayura mutwe. Hanyuma hakabaho rero ibiyayura mutwe bitemewe n'amategeko, aribyo urumogi, harimo za heroine, harimo za kokayine, harimo ibyo bita za busta, harimo ibyo bita za kole, harimo ibyo bafata ibitoro. Ni byinshi cyane, urumva ntaho bidondagura ngo abiheze, kuko uko umwaka ugenda niko ababikora baguma batora ubuhinga bushaje guterateranya ibintu bivamo iyayura mutwe. Urumva ubwoko bw'iyayura mutwe ni byinshi cyane ibonekeza muri kano karere k'ibihugu byo hagati muri Afurika.
Yego, Eric wakunganira wagira icyo wongera ko?
ego ishora gomba kuvuga nkuko bivuzo bivuze nk'umuhinga umuhinga ahura n'abantu abikoresha ariko nagira ngerageze nko kumbera nkuwerekana ifoto iri mu Burundi twekeje ibyo yavuze bibyara mutwe bivuga bigenewe n'amategeko twe duhanzwa hanini n'ibyara mutwe bikenewe n'amategeko aho naho twagira hari udufise urwaruka rwinshi rurihereza icyayira mutwe cyitwa cannabis icyo cyo rero navuga hari amakuru menshi avuga yuko icyo cyayira mutwe nyine kiba gifatwa nk'umuti wo kwa muganga turabona yuko abantu benshi bamaze kubihurumbira barabye amakuru avuga hirya no hirya ku isi hama rero icyayira mutwe kikaduhanga ngaha mu bundi bunye cyadutse kituraniye kugaragaza nyine twagifata umurindi wacu icyayira mutwe cyitwa heroine
ukaba maze kuronka abantu uramba
iyo heroine rero irakoreshwa mu buryo nubwo nka butatu butandukanye aho hari abagerageza gukoresha amazuru kugira amazuru abandi nabo bagakoresha gucanga iyo heroine n'ibindi biyayura mutwe hama rero n'indi nzira ibangamye bibangamye ari nayo yatumye u Burundi haboneka ibiharuro ibice cumi kabiri n'akaburungu kabiri ku ijana byo bagendana umugera wa sida ni babandi rero bakoresha ibiyayura mutwe bahanahanye inshinge icyo bita injection drug use hama hakaba rero n'abandi bantu bifite bakoresha bya biyayura mutwe ahanini bya kokayini ibyo nabyo n'ibiyayura mutwe bizinge rwose ariko nabyo nyine birahari hama rero nk'uko yabivuze mugenzi wanjye Pierre Cave ibyo rero byose harimo ibindi rero byo byongeramo ari na cyane cyane aba urwaruka bahurumbira ibinini bakoresha kwa muganga ibyo binini bakoresha mu gusinziriza abantu bari mu bubabare
yego turafise na David Dusabe yanonosoye ibyerekeye amategeko David uranyumva David nzitumufise ku murongo hanyuma kuri ico kibazo mwavuze ko kiko gitera ciyongera bikomeye cyane 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 ku bakiri bato eka n'abantu bakuze ngo dusigurira neza Pierre Cave igituma mwatanze impamvu zitari nke ziriko zituma ico kibazo gitera gikomera ivyo biyayura mutwe kugira bishikire abo bakiri bato baronka uburyo hehe kugira bashobore kubigura nk'ivyo bikomakomeye nka za heroine na za cocaine metafentamine n'ibintu bigurwa amahera menshi bayakurahe Pierre Cave turamutaye ku murongo wa telefone Eric urashari ku murongo
ego
icyo kibazo wacumvise
kibazo nacumvise mwavuga muti mbere ko bigiye uburyo baba babukura hehe iburyo aho buva ni ukuvuga abo bana barahindura bagahindura ingendo bamaze kujya muri ivyo biyayura mutwe nta kindi baba bagikora bahinduka abasuma bariba ibintu byo mu nzu bahejeje kuri ivyo mu nzu bakiba ivyo ababanyi hama bavuye mu babanyi bagahava bakaba babasuma barondi babibiba ahantu hose bashitse abo bantu rero mu gihe babona aho bazoba bari washobora usanga umuntu ariko ariba ntaba yiba ngo nukuri ari umusuma aba yiba kugira ngo aronkarye amafaranga yo kuza biyayura mutwe hama urumva biratandukanye muga nk'uko bivuze ngo bigwa amahera menshi igihe umuntu abiguriye hamwe kubera amahera bakoresha hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi cumi na bitanu by'amahera y'amarundi ku munsi hama uyu n'umuntu ari kuri heroine ariko abantu bari kuri kokayine bonye biravana n'umwe munsi uburyo bibafise ariko ikintu kiriho cyatugora nicyo kiyayura mutwe cyitwa heroine kubera abana bose nibyo bariko barahurumbira hano ikintu nagira ngaruke ko numvise nayo ngacyo abariko batwumviriza ngo tahura iyo heroine nyine bavuga niyo nyine booster baradutanga andi mazina ngo ni umuzigo n'amazina bakoresha kugira ngo abariko baradandaza ibyo bintu nkamenya ibyo bariko barakora ariko rero nk'uko mwakivuze igitangaje n'ukuntu ibyo bintu byinjira tangaje n'ukuntu ibyo bintu bishikira abo bantu kubera ibyo bintu nta gitegwa na kimwe muri ibyo bintu turimo ngaha mu Burundi
yego Pierre Cave Njejimana kuri icyo kibazo nyine abana bafata abakiri bato bafata ibyo biyayura mutwe mu bikomakomeye nka za heroine na kokayine uburyo babukura he ibyo bintu byinjira gute nk'uko Eric yari karabyibaza bishika mu gihugu gute kuko kugira bishikira abo babifata hari habantu babivyinjiza babikuramwo inyungu
ego ego ubisanzwe nkuko irike ari kabivuga ibyo byari umutwe z'ukayiriza heroine tradiona birahari hanyuma ukuntu byigira muri kino gihugu urumva ni kibazo umuntu wese ashaka kwibaza mugabo ikizi nuko no mu bindi bihugu byinshi harimo ibyo byabera mutwe ubisanzwe harimo abantu babifashe nkuvuga nka tuze doroveni nuvuga ikintu gishobora kuzana ubutunzi kiyazanira ubutunzi umuryango urumva barabitrafika bakabivana mu bihugu bibikora hanyuma bakabizana bakabyinjiza mu kinyegero hanyuma ugwaruka rero mu kubironka urumva icyo rukora kenshi na kenshi ruriba usanga ni babana nta kintu kimwe umuvyeyi ababikana bahuye n'isahani barayigurisha impuzu ubaguriye baragurisha ibikoresho byo mu nzu baragurisha no nta kintu na kimwe ushobora kubabikana kubera iyo baza baramaze gufata ibyo byaba umutwe bikaba byabagiriye muzeye novuga ibyo novuga mu gifaransa bita dependance dependance imaze gushika ni ukuvuga ngo umuntu aba yaragwaye ntashobora kuvuga ngo iki kintu ndagihagaritse ko umutima uguma umusaba umutima ntumukundira uvuga ngo impa hanyuma akibuze aramerwa nabi cyane akameneka umutwe akumva ababara mu nda akacibwamwo hari n'abirukana akabura amahoro vrema bikanka nacyo gituma bacatangwa kugira ibyongezo z'ubusuma kugira bashobore kuronka ako kantu gatuma basubira kumva batekanye umutima wabo utekanye ivyiburo vyabo bitekanye ariko babuze urumva bateza kujya kurondera bakoresheje uburyo bwose bubaho kugira ngo bashobore kuronka ayo mafaranga irike yabivuze hariho abagiye bandura n'izindi ndwara zitandukanye nk'umugera wa sida na za hepatite virale bivuye kuko urumva umutima uguma babwira ngo imba ataba uryo bafise bumva kubwa bagacatanga kujya mu buturakizi
mubandanye
bagacatanga kujya mu bushurashuzi kugira bashobore kuronka amafaranga ashobora kuba uburyo bwo kuronka ako kantu kugira ngo basubire kumva yuko basubire gutekana mu buzima bwabo urumva amafaranga mu kuyaronka urumva bakoresha uburyo bwose babona ari ubusuma ari ubuhe gito bwose barashobora kubukoresha kugira bashobore kuronka ayo mafaranga ego kuko mu bisanzwe ego
mubandanye
nariko mvuga rero ni mu bisanzwe kugira ngo ubitahure neza ni ukumva yuko kenshi na kenshi iyo bagitanga gufata ibyahira mutwe umenga ntibisanzwe ariko bamaze kubifata igihe kirekire cyane cyane heroine kokayine bifata akanya gato igihe gito cyane kugira ngo ya dependance nako ndababwira iyo yatanguye gushika hamwe utazoba ugishobora kuvuga ngo ndahagarise ni ukuvuga ngo umutima uguma ugusaba kubera na dependance iba yamaze kuza ni ukuba ya ndwara iba yamaze kwicaramwo kubera icyo kiyaro mutwe utakirose ubura amahoro amabwira gusubire kuronka amahoro uteza kwirukanga uburyo bwose ushoboye kugira ngo uce hirya no hino ukoresheje uburyo bwose ufite ushobore kuronka icyo kiyayura mutwe cyaguteye ya dependance urumva kugira abajene baronke amafaranga ingorane zidasanzwe ko bariba basanga bagira ingeso mbi bagasega mu bisagara muri vire hari n'abicikisha ibimuga ugasanga ukuboko araguhengamize kujya kw'ikimuga kugira ngo yereke abantu yuko amerewe nabi ashonje ariko bamuhereza amayeri ijana yuko ushobora kujya kugura kabure ni ingorane zidasanzwe cyane
yego muri abo tuvuze ngo bakiri bato nk'iyihe myaka ni hagati y'imyaka iyihe n'iyihe abikoresha cyane kandi uravye n'ibitsina n'ikihe gitsina gifata ivyo biyaburura mutwe kurusha ikindi hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo
jewe uko ndabibona ngaha iwacu ni abagayo abahungu nikunda kubifata cyane mugabo n'abakobwa barimwo karabizi nibaza yuko abahungu nibo benshi ariko n'abakobwa barimwo tuvuga yuko n'abahungu aribo benshi n'abakobwa ntibabifata n'abakobwa arabifata kuko hari igihe tugera kugenda ahantu hamwe hari hakwijabe kugira ngo turabe abantu ngene babifata twasanze n'abakobwa barimwo babifata kabisa
Alo?
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku kibazo cy'ibiyayura mutwe bigiteje isiba isibe cyane cyane mu bakiri bato mu Burundi. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Jean-Baptiste Shumbusho. Jean-Baptiste Shumbusho uratwumva?
Ndabumva.
Ego ikibazo ubaza canke icyumviro ushikiriza?
Kandi gushimira abatumirwa kandi ikiganiro cy'imbanga tugishima cyane ni ingenzi.
Ego ikibazo icyumviro?
Ikibazo mfite ibyo ishyirahamwe bashinze Leta ibatera inkunga cyangwa bafite ibindi bigo bibatera inkunga nk'ibyo mu mahanga.
Ego Eric waba uri hafi? Eric ntari hafi. Pierre Claver wa mwishura Jean-Baptiste?
Agaragaza nsubire mw'icyo kibazo numva iradumva humvika ijwi atari ridasohoka neza. Nasubire mw'icyo kibazo ndacumve neza.
Subiramo ikibazo Jean-Baptiste uvuge cyane ntitukumva neza.
Ndimo ndabaza icyo kigo bashinze.
Yego.
Leta ibatera inkunga cyangwa ni ikigo cyabo none nta n'abandi banyamahanga babatera inkunga?
Ngo mwishura?
Ego. Kuvuga ababidandaza
ariko arabaza ko leta yoba ibafasha mu kigo cyanyu yoba hari ibate ibafata mu mugongo
bisanzwe. Ego iki kigo cyacu muri sanze dukoreramo kirafise leta irafisemo imitahe nubwo yuko iradutera impunga irariha abakozi bagikoramo umugwa abakozi bakorera muri ibi bitaro byacu leta irawuriha kandi iradufasha no kurondera nuzeye ndavuga
so we don't have it, Eric
bada kudufasha kuvura abo barwayi.
Mubandanye
ikindi kibazo afite?
Yego ndariko ndavuga yuko leta iradufasha ko iradufata mu mugongo. Yego kuko urumva mbere yuko ushobora kurangura imigambi iyo ari yo yose nukuva yuko igihugu giteza kuguha uburenganzira hanyuma ndetse n'uburenganzira gusa novuga yuko leta irariha cyane cyane iraduha abaganga ikabariha n'imishahara buri kwezi. Urumva ntitwobikora igigo nicyo gishobora kubikora cyonyine kitarose abagifasha. Urumva na leta iradufasha.
Turafise ku telefone twamuronse umwe mu batumire imirongo ya telefone yari yatugoye. Ni David Dusabe. David uratwumva? David ntatwumva. Turabandanya ku mirongo ya telefone. Dufise uwundi Jean-Baptiste wahejeje hari kindi ubaza?
Ikindi kibazo mbabaza ni nk'iki ikiyobyabwenge nk'urubyiruko rwafata ingaruka za nyuma y'imyaka myinshi hakabura nk'urubyaro hakirahari?
Mwo mwishura Pierre Clave?
Ingaruka z'ibiyobyabwenge mutwe
n'ikiyobyabwenge umuntu yafata ari nk'urubyiruko noneho nyuma y'imyaka myinshi akazagira hakabura nk'urubyaro kiriho?
Ariko mwisanzwe si ikibazo menga ntigishumvikana neza. Uvuze ngo ni ikihe kiyayura mutwe umuntu ashobora gufata hanyuma kiyagira iki
akazaba kera nk'urubyaro imyaka
ku rubyaro
kuri icyo kiyobyabwenge yaba yafashe ari akiri muto akiri nk'urubyiruko
ko muvuga ko gishobora kugira ingaruka ku byerekeye ukurondoka ku byereke ku byaha?
Okay. Mu bisanzwe bada kwica kibazo n'abariko baratwumviza bokimegeraho navuga nti ibiyayura mutwe uko byose bikoreshwa birafite ingaruka mbi muri kazoza k'umuntu kubera kenshi na kenshi iyo umuntu yafashe ibiyayura mutwe bisanzwe yamaze kugira ya ndwara ya depanansi nababwira yabigize umugenzi mukuru abigira umugabo abigira umugore ni ukuvuga ngo ushobora kwiyumvira yuko ashobora kugira indi migambi kuzorondoka kenshi na kenshi biragorana na wazo wana bifashe wakaipati mbuge goruri hejuru ila watu kwa ala novuga ugabo ila watu kwa ala ugushaka kurangura mawanga ya mubase ugasanga na angubu na angomezi wa jitize ugushobora kurangura mawanga urumba nizo kwa ala zinyo zikuwe go hejuru zirono numubiri hamubiri utangu mbugi chiste urumba takina kimo mbugi chwe kurangura hamwe n'uruzyaru urumva ntibarukiza kuko kwironka umwana urumva ukeza kwanza kuba ukomeye ufite imbaraga ufite inkomezi ufite n'ugushaka kugira ngo ushobore gushaka umufasha wawe hanyuma mwubakane hanyuma mugire ubuzima hanyuma muronke abana urumva rero iyo wafashe rero mutwe ku rwego rwo hejuru uba yuko ingaruka mbibi nyinshi cyane no ku buzima bwa minsi yose urumva yuko no ku rugo atahigenda
Ego twaronse David uratwumva?
Ndabumva. Allo?
Maître David dusabe yanono se vyerekeye amategeko ari Bujumbura. Turiko turavuga kuri iki kibazo cy'ibiyayura mutwe kigeramiye cyane cyane abakiri bato mbere ngo nabakuze barafata ivyo biyayura mutwe mu Burundi. Kubijanye n'amategeko amategeko atunganya gute ivyerekeye kugwanya ivyo byayura mutwe ivyerekeye kwirikirana babifata no kugerageza gufasha nkabo bakiri bato hadakoreshejwe amategeko ahana gusa
ego murakoze igitabo mana byacu Burundi kirahana ugukoresha byayura mutwe kubidandaza kubirima ndeke no kubyunguruza byo twokwita donc transport yard rero inabyo bikaba biri hagati y'ingingo ya 55 gusa ku ngingo ya 515 aho izo ngingo zihana abo baba bakurikije biyayura mutwe ariko muri ibyo byayura mutwe baravuga yuko harimo ibyo nafite ibyayura mutwe usanga byemewe n'amategeko nicyo gituma bavuze ko ataza kubaho muri ngo ya 55 yo mu gitabo mpana bya avuga yuko ibyo byitwa ibyayura mutwe bidafite ibyayura mutwe mu gihe muzenya ordonance cyangwa ari kumushikiranganji ajejwe iby'amagara y'abantu mu byo yarashize mu miti yemewe kuko ari imiti usanga ari nk'ibiyayura mutwe ariko ugasanga yemewe n'amategeko mu gihe rero ukoresheje iyo miti itemewe n'amategeko niho bacavuga yuko wakoresheje ibiyayura mutwe hanyuma ingingo ya 556 nayo ikacihana rero abantu barima badandaza bunguruza canke abo bafatanye ibiyayura mutwe canke uwo ariko arakonsoma ibiyayura mutwe akavuga yuko mu Burundi bibucijwe
mubandanye
ego bakavuga yuko mu Burundi bibujijwe dakapa tuvuge kugirano kimwe nk'akarorero ku muntu bafashe yinjije mu gihugu iyayura mutwe cyangwa yakoze iyayura mutwe no kuvuga Fabrice cyangwa akabisohora akabimufatana ingingo ya 58 mu gitabo mpanabyaha imanisha hagati y'imyaka 10 na 15 hamwe n'amande y'umuriyoni wanke maximum ni ukuvuga amande menshi ashoboka ni umuriyoni mugabo mu gihe babikora ari akagwi gasanzwe kari organize icyo bita banze mu gifaransa ibyo bihano bica bigwa na kabiri aho ni ku bantu bemporta ni ukuvuga basohora cyangwa binjiza ibiyayura mutwe cyangwa bakorera ngaha mu gihugu babibafatanye hanyuma bakanahana kandi ingingo ya 559 mu gitabo mpanabyaha irahana abantu borohereza mu gutanga cyangwa mu kunguruza ibyo biyayura mutwe cyane cyane bagashyira rero ingufu cyane cyane mugihe ibyo biyayuramutwe bihawe umwana ari munsi y'imyaka 18 igihano kitakiza hagati y'imyaka 10 n'imyaka 20 yo gufungwa ku muntu wafashe yahaye ibiyayuramutwe umwana ari munsi y'imyaka 18 ageze nawe kubabinwa naho ingingo y'amajana 510 aho uwafashwe arimo ibiyayuramutwe ahanishwa hagati y'umwaka n'imyaka 5 hamwe n'amande y'ibihumbi 50 gusa ku bihumbi 100 ariko ahanye navuga nko kuri abo uba wafashe abinwa hari icyo biyongera ko ingingo ziyongera ko kuri ibyo bihano utungane cyangwa umucamanza ashobora guca ategeka cyangwa avuga ni ukuvuga nk'ingingo zo kujya kuvuza uyo muntu yafashwe ibiyayuramutwe ari igihe usanga aba yarononekaye mu mutwe bigasaba bisaba yuko aza kuvugwa ku buvu si ukuvuga ngo ni ukuvugwa kubera umuryango wabigombye cyangwa we umubyeyi yaramutse yabigombye avuga ati azofungwa umwaka anekanavugwe cyangwa abanza avugwe ntibagihora babaduga nari ya ruguru muri Musenya mu Kamenge nabonye ko turi kumwe iyo mutumire bakagenda bakavugwa hanyuma bakazomukura akazobihanirwa ibyo byaha cyangwa bakabatwara mu kibumbu ugasanga umuntu yamaze kurwara ugasanga donge rwaye amahaha yamaze kurwara igituntu hanyuma bakamurindira kibe bagaca mu gihano
yego
aha rero abantu babyumva neza ntibashobora gufata umuntu arinde ngo yatamutwara
reka turabibandanya yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Clovis. Clovis uratwumva? Ego Clovis urihe?
Halo?
Ego Clovis uhamagaye urihe?
Ndi mu kirundo ko nego.
Mu Burundi?
Halo? Halo Burundi mu kirundo ko nego.
Ego ufise kibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza? David rindira turiko dufise umutumire Clovis ni huri ego bazi kibazo cyanke ushikize cyumviro
kibazo na giramba de izo ukuno izo yayura munsi ko ajeni n'utegetsi haho mengo burashiramo ugushaka kwabo kubera ibyo ari inzoga tubona inzoga nyine mu buza kuko ibyo bibi ari umutwe ntabwo ari bijya rumogi gusa ako mu burundi ziko ziraraba ari inzoga zemerewe kunywa kandi ugashusanga ziko zingana aho abana badasinze mu myaka 18
mego reka babishure mwishura nka Eric uri ku murongo Eric uratwumva? Eric ntatwumva. Pierre Claver uri ku murongo.
Ndi ku murongo mugarutse kibazo ndatengere sinacyumvise neza umuntu avuga umenga ari kure cyane.
Yego ntiyumvikana neza ariko uko nabyumvise ariko arabaza kubakiri bato ngo umenga ngo urabishyiramo ugushaka mu gufata ibyo biyayuramutwe ariko aravuga ngo nivyerekeye inzoga zikomakomeye nimba nabyumvise neza. Sinzi izo nzoga ashaka kuvuga izo arizo mu bisigura
abakiri bato ku myaka 18 urumva nasaba yuko yotomora neza ikibazo kinaje kumwishyura neza ko ubwo ndumvise ikibazo neza bica bingora gushaka gutangira igisubizo
Clovis uracyari ku murongo ego Clovis wavuga neza ukabaza neza icyo kibazo umutumire yashaka cyishure ntiyacumvise neza Clovis wasubira ukabaza icyo kibazo
nagira mbadukungene izi nzoga mu Burundi hariho karibu rozagara rowiski ibintu nk'ibyo mbona ubwo inzoga nyinshi ariko zikaze zirenge kunywa abana imyaka 18 ni gute rero niho zemerewe gukorwa kandi ahandi zitemerewe ubutegetsi utagenda bawushyiramo inguvu kugira abo bana babashe kuguma abana ibiyariramutwe egizega ibyo biyariramutwe sibijyarumogi ibiyariramutwe biri bwoko bwinshi Shombo nareo na anje nuko Ndiya nzonga Zisa nao Mwodinagarika Changiwa gashiraho Itendeko Kwa zini
Mwriko mwravuga Abakiri bato Ugwaruka Baringo mwusi imyaka 18 Bazinywa
Bazinywa nene wakimusi imyaka 18
Yego ngira yamwumvise neza mwamwumvise neza kuri ico kibazo Pierre Clave
Yego ngerageje kumwishura ngitanga tubitangura twavuze yuko hariho ibyerira mutwe bizanzwe bitembera nga a kandi byemewe n'amategeko reka ravuga za karibu n'izindi zoga za whisky hanyuma mu bisanzwe ugwaruka rurazifata rufite imyaka iri munsi ya 18 amategeko sinzi icyo bivuga ko mvuga ngo umutumire ariko aratwumviriza arazabwira icyo bivuze ko ariko icyo nubabwira cyose ni uko rwabugwaruka rw'abantu bakuze izi nzoga za karibu mubisanzwe zifite alukoro nyinshi iyo rero umuntu azifashe ku rwego rwo hejuru akazifata ku doko nubwa ari nyinshi akazifata ari nyinshi nubwo ngo arononekara mu byiyumviro agatangura kugira imyifato itameze neza mbere ugahura ariko arakora n'ibintu bitaroranye bituma abantu biyumvira ati mbe yemwe wa muntu none yagwaye mu mutwe urumva rero ingaruka mbi novuga ko ari nyinshi cyane sinzi ko hoba hariyo itegeko ryoba ribuza ibyo bintu mugabo byaba iyayira mutwe byemewe n'amategeko byaba ibiyayira mutwe bitemewe n'amategeko ingaruka mbi zozo ziguma zihari byaba byemewe byaba bitemewe ingaruka mbi ku magara y'abantu ziguma zihari no ku buzima bwa minsi yose kugira ngo hari umurabizi hariho nk'ingo zasambutse rwose bivuye ku kubere ku kunywa inzoga nyinshi ugasanga umuntu aranywa inzoga nyinshi ntagishoboye kurangura imigambi n'imigabo y'umuryango mbere ugaca usanga ubuzima bw'abana burapfuye ntagishoboye kuriha amahera y'ishure ntagishoboye kusumira abana ibyo bafungura ntagishoboye kugura gahuzu yambara amaresponsabilite yose yarafite yaratakaye kubera inzoga nyinshi mugabo inzoga ziremewe n'amategeko kumva rero no ku icupa barandika ko ati unywe mugabo umenye kwigerera ego
yego ku bijyanye n'amategeko mwariko murabaza ko Maître David dusabe yosigura ku bijyanye n'amategeko David abantu bari kuriwe kunywa inzoga biciye mu mategeko bafite iyihe myaka mu Burundi David
Hello
Oui David uratwumva
ndabumva
yego abantu bari kuriwe kunywa inzoga bafite iyihe myaka mu Burundi David
Allo
Oui David uranyumva David
Yego
nariko ndabaza nti kubijanye n'amategeko amategeko ari kurira abantu kunywa bafite iyihe myaka mu Burundi
ubundi icyo kunywa inzoga nta kujya baba bivuga ati umuntu atakwije imyaka 18 kirazira uzobona ku mafishi yose bashyira ku imyaka 18 ariko bitabona byaha ntabavuga ngo utuzofata anyoye ngo inzoga munsi y'imyaka ahubwo bavuga inzoga zitemewe n'amategeko de bois sont prohibés niho dore usanga bashyira ingufu naho onu iby'imyaka n'ibyo by'imyaka 18 nyine niryo bafata ko mu majorite
yego kubyerekeye ibibazo biterwa n'ibyo biyayuramutwe nk'abaza amadosiye mufise hari amadosiye mufise abo muriko mugerageza amadosiye mukurikirana ku bijyanye n'icyo kibazo
ndiko ndabumva neza no kuri
yego nariko ndabaza ku bijyanye n'icyo kibazo cy'ibiyayuramutwe
yego
kubiberekeye mwabuza amategeko ngena bigenge ngena hana ngena gerageza no gusubiza abantu mu nkabo bakiri bato babifata kubasubiza ku murongo harama dosiye mufise abo muri ko murafasha haba mu butungane canke muzindi nzira
ubuje kubwanze nta definition mfite kujana n'ibyo byiza biramutwe ariko azo baratubona twagiye kuburana ngasanga umwana yize mu Bushinwa kubera kumenya biramutwe agomba kubitase agomba no kumwica ugasanga se ahubwo anywa nigana avuga ati mufunge mufunge imyaka myinshi niyo makaro usanga hari naho ubundi ho cyangwa usanga aho bayifatanye kenshi barabinye byabasinzikaje narabwiye kenshi usanga batanabafunga usanga uri kugomba gufunga inkweri ntacyo babagira bashatwara kwa muganga ahubwo bakabacumubwira ngo azobarindire bakire naho ubundi hari abo usanga batarasinzikaje niyo usanga bafunze ko bagufatanye urumogi bagufatanye aya makokayine kuko ibyo biramutse ngaha mu Burundi usanga bafatana n'ibyo bita busta kokayine urumogi shambre cyangwa kanabisi rero kuri gufatana ugasanga umuntu arabinywa bameze neza aho nyine umuntu acamuhana ibyo nabyo usanga bidakaze usanga amadosiye n'ukuri atari menshi kenshi usanga bahuriza muri polisi ugasanga amushyire n'amande aca yitahiye ariko aho usanga byatindikaje neza bashaka kutwara kwa muganga imbere y'uko bazobafunga cyangwa usanga ababinywa ugasanga bacagendagenda ngaha mu banyagihugu baca bagomba gukora ibindi byaha bivuye kuri uko kunywa ibiyoyuramutwe nibyo nagombye kuvuga ugasanga abantu bigenza bagomba kwica abantu umuryango iwabo ugasanga n'abasuma baguma biba baguma bagwana bagomba kubaniga bagira ibintu nk'ibyo icyo usanga ro kenshi atari ko bahanirwa ibyo byaha byo kunywa ibiyoyuramutwe ahubwo icyo usanga ari kubahanirwa ibyo byaha bakoreshwa no kunywa ibiyoyuramutwe kenshi nicyo usanga bidome bigwiriye ngaha mu Burundi
yego Radio Ijwi rya Amerika i Washington mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kibazo cy'ibiyayura mutwe gitera gikomera cyane cyane ku bakiri bato mu Burundi batumiriye dufite Pierre Gravel Njejimana muhinga nonose ibijanye n'inyifato y'abantu bita psychologue mu rurimi rw'igifaransa akora mu kigo Centre Neuropsychiatrique de Kamenge mu gisagara cha Bujumbura kijejwe kuvura indwara zo mu mutwe turi kumwe kandi na Maître David Dusabe yanonose ivyerekeye amategeko ari Bujumbura nawe nyine nze kuri Pierre Gravel mu kigo cyanyu iyo muronsa abantu baje ngaho bafite ibyo bibazo by'ibiyayura mutwe mubafasha gute nibihe mu nihe mfashanyo mubaha nihizihe nyigisho mubaha murabavura mwo bidusigurira
yego murakoze cyane mwisanze twebwe kare cyane abakunda gushikira n'abafashe ibiyayura mutwe hanyuma baza baragwaye nababwiye yuko yera mutwe birafite ingaruka mbi cyane rero ababifata iyo mu mezi ariko arabivuga bashatabura kwerekana ibimenyetso by'umuntu atakomeye neza mu mutwe hariho abatangura gukubitana cyane ugasanga batangura guhinduka mu myifato yabo ugasanga batangiye gutukana ugasanga nta kintu kiba cyubaha ugasanga ni abantu atakintu na kimwe batinya mu buzima bwabo bakora ikibi icyo ari cyo cyose basanga ni ngombwa umwana ashobora kujya nko muri salo abantu bari gukorera abateleviziyo ukazibona arayihaga arayiteruye aragiye urumva ngo uyu muntu aba yamaze kurwara ama hariho usanga bafite bumva amajwi ababwira ibintu bitandukanye biteye ubwoba bakabona ibintu bije kubononereza bwabo abantu bakubica mbese ni ukuvuga ngo ubwenge bwabo bavuga ko bwononekaye abo rero bakeneye kugirwa mbere kubanza bakavugwa kenshi na kenshi ni ba bantu usanga atan'agaciro na gakeyi bakironka ugasanga ni wa muntu amaze wa mwana wa musore wa muyabaga ya nkumi imaze ukwezi amezi abiri idatora agaciro kubera ya dependance nababwira bazizara bafashe hanyuma rero uwo muntu mu byo tumufashe bwa mbere tutangura kumenya mbega yarageze ku rwego uruwe rwo gufata yayiramutwe kuko abafata yayiramutwe baratandukanye hariho abafata yayiramutwe novuga mo atari iminsi yose avuga ati bo ngiye gusangira n'abandi izoga akanyugahura nacyo bimubwize cyane akabarirwa ngo ntazasubire akaba n'ubundi yabigize umugenzo atabirotse urumva ubuzima budashoboka uyu rero aba yagize ya ndwara dependance nababwira akaba n'ubundi yabifashe agahitaga kwerekana ibimenyetso bya za ndwara z'uyu mutwe bita ibisazi byeruye urumva rero kugira ngo ushobore gufasha abo bantu ni ukuraba umwe umwe wese mbega afite ibibazo ibihe rero twebwe dutangura kuraba tuti mbega uyu muntu yaje ngo tumufashe afite ibibazo ibihe tumaze kumenya ibibazo afite cya dutangura tugashyiraho icyo ni ukwita inyubako y'ingeri tugiye kumufasha icyo bita implant thérapeutique inyubako y'ibikorwa tugiye gukora kugira ngo dutangure kumufasha wumva nk'utagisinzira ikintu cya mbere dutangura gukora ni ukumuha umuti ushobora gutuma ashobora gutora agatiro hanyuma amaze gutora agatiro agasinzira ubwenge bwe bugasubira ku gihe cya dutangura rero igikorwa cyo kumuganiriza iyo tumenye mbega ibiyayiramutwe yabitanguye gute yabitewe n'iki mbe hari habaye iki mu buzima bwiwe mbega ageze ku rwego uruhe mbega afite imigambi iyihe kugira ngo ashobore kubivamo abihagarike hanyuma turavugana n'umurwayi we nyine abifata hanyuma tukagira n'ibiganiro hagati y'umurwayi n'ababyeyi biwe cyangwa n'abavukanyi biwe cyangwa n'umuryango cyangwa n'abagenzi kugira ngo turabe aho tukorera cyane byotuma umuntu tumufasha kuva muri iyo ngeso mbi yatanguye yamuzaniye indwara urumva ni ukuvuga ngo umurwayi umwe wese tumuraba ku gahanga kiwe kuko ibibazo ntibiba bisangiwe umwe wese aba afite ikibazo kiwe amabwira tumufashe kuvuga ngo twubaka inyubako yo gufasha umuntu tubanje kumenya ibibazo afite n'ingeri n'aho bigeze n'icyabiteye none ibintu nk'ibyo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Nawe David, Maître David. Uranyumva David? David ntari ku murongo. Yego. David ari aravuga ibyerekeye inyifato y'abantu bafata ibyo byayura mutwe, kusanga bari kubarakora namwe mwabivuze gato Pierre Clavé. Ko bakora ibintu nyene bidatumbere bidaciye mu murongo umuntu muzima mu mutwe atokora ibintu bituma bashobora gukora n'ivyaha ni nk'ibihe vyaha bashobora gukora izo ngeso zo gufata ivyo bishobora kubatuma
ivyaha bashobora gukora ni zisane murabizi y'umuntu atakiriye mu mutwe nababwiye yuko nta kintu na kimwe abacibanga ni ukuvuga ngo uzosanga ni wa muntu yari wa muntu yari afise novuga ingeso nziza yubaha abantu ugasanga yamaze gufata ibyo byayo mutwe natinya kuvuga ijambo risunitswe n'inkwene ijambo uko rijya rivuze uko ariko kose ashatse aratukana ugasanga aranywa abantu atanga igituka abakuru ari mu bantu atari kurwana atari gukubitana ari mu muryango atari gutera umudugararo mu muryango atangiye kwiba don akiba ibintu byo byo mu nzu urumva aratera umudurumbanyo ni ukuba yuko mu bisanze umuryango uradurumbana ababanyi bakadurumbana abavukanyi bakadurumbana bose bituma rero kenshi na kenshi hari abo mbere ababyeyi bavuga bati uyu muntu yaratunaniye reka tumujyane kumupfungisha urumva icyo gihe ubutungane rero ujya gufata ijambo kugira ngo butambire bwumvize uwo muntu hama buhane igintu cyose ikosa yakoze kuba muri sanzwe naho urwaye ugakubita umuntu ukamukomeretsa
tawuka mumenijisho tawuka kwa mchukuguru tawuka mbunukuboko yuma nuzi wangu wabikoze kwera wajia hili ya inamuse ulalazu kahanwa hamweje kuhanwa ukazobu kwa niko ineze yuma utunga ne ura muna goze ni kuhambagariwe kuhilicho mkoze kugina umuunia jizwe vino imbere yuko asura muza utahanze tuketu ya mvura muna watu mvuye tumaye kwa kwa utunga na mtazo okora nina havi koze kwera nyoyi miyayura mutwe akagiri kosa jukwita mumu nunga karorero rumba haide kufugwa azo kwita utunga ane ama heze yishure ita ya koze niko bimeze ego
tugaruke ku mirongo ya telefone Louis itangishaka ubura twumva
ndabonda cyane bose mugenzi wanjye meze makuru
uri he
mu Burundi
yego urafite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro shikiriza kuri iki kibazo turi ko tubavuga ci riyayura mutwe ikomeye cyane cyane mu bakiri bato yego
ani kuri zwe nka twerereye inahano mu Burundi muranyumva
ndabumva duga ku ijambo
ego tuna tere nka mu Burundi twabona ne kuri abantu benshi bafata ibyarira mutwe haitu aina bwo tubona babifata bakaza kubona ibintu bya Burundi bakiriga baragwana twago batubaze mbega leta yoba ifise umugambi uwuhe yo guhanda guhasha abantu banwa ibyarira mutwe
ego hani kibazo ni cyumvira ushikirije hari ikibazo wobaze kihe
cyari cyaje ari agumamba zene
ego
ndeza ndabuzira kugereza kuri ura ikara zigura mukanya
ego
ego nabo ndamubaze mbeza iyi muntu ko twama tubona hari abandeza ari batubona bamwe nzoga bakamwinzira bakarenza mbeza ajya inzira yoyo yoba iri mu byayura mutwe
yakabishure mumwishure tie clave
izoga mwisanzwe nikera mutwe ikomeye cyane mugabo cyenewe n'amategeko uruva siziko akunda gusoma ku kwanywa nk'ibiye izoga ziza izoga za ndende amategeko z'andazo mu Burundi ariho za mutere za maprimo zae barandika ko ati uriwe mugabo uri kwigerera yewe uwigerere urumva nikera mutwe nyene kirakuyayura uramaze kubona abantu iyo banyoye inzoga bakaburirwa bagera barandika umunani batembagara muri icyo gihe urumva umuntu aba akinga akimeze uko yari ameze akaranywa nubwo yuko inzoga ni kiyari mutwe koko iyo umuntu yagifashe akagifata ntiyigerere urumva kiramugira ingaruka mbi nyinshi cyane nanari bize ubwa kare ugasanga kiratumye mbere ata kintu na kimwe umuntu ashaka kurangura mu buzima bwiwe n'imigambi y'urugo yose ikononekara kubera inzoga ugasanga umuntu nta kintu na kimwe agishoboye gukora atanyoye dokwira bashobora kubyuka abyukira ku icupa akagirirwa ko akarigorobiza ko bigaterikiye ku mugore bigaterikiye ku mugabo ubwo umuntu yarira mutwe cy'inzoga cyacara mwinshi ego
Eric wagarutse ku murongo ego Eric Louis tangishaka nimba ta kindi kibazo twahejeje ego baza nyarutsa
ego ayo yoga ni kimaje gicubona
allo
ati ariwe izuba amazi ni gicubona
ego
ari yizo bitango na mahoza garango na makaribu ngo na maneze gwango nyiriki ndone izozo abo bazibwa kwiyo tatuta rutimenyere inzoga zikiritu gicyakama cy'Kirundi
izo nzoga zikoregwa mu Burundi zikoregwa hehe
ndabate kwa mu Burundi cyangwa ngo ni karibu ngo zagarango zaneze bani zindi zitandukanye
yego
twabatubaze bizozo nanga ukambi bifite ku magara y'abantu bimeze guterwa babaze gutohoreza batwumvira izo nzoga yuko atanga ukambi bizafite ku magara y'abantu
yego Eric wacishura Eric tatuzi ko twamuronse ku murongo si hari Pierre Clave wocishura icyo kibazo izo nzoga ari karavuga ubwo bwoko bw'inzoga ari karavuga
ego ngerageje Ego ngerageje kumwishura uyu munywanyi ariko atwumviriza novuga ko inzoga za karibu za ozagara zo zanezerwa urumva ziri mu nzo ziri mu biyayira mutwe byemewe n'amategeko ubona bavuye yuko inzoga yose irembe n'amategeko kuko Burundi bwarayemeye buravuga buti iradandazwa kuri mu Burundi ariko tukuvuga yuko atangaruka mbi ifite ku magara y'abantu ni ukuvuga yuko iyo umuntu ayinyoye akanywa ari nyinshi kanywa ntiyigerere iramwonona iramwonona ubwonko igatuma apfudika agapfudikana mu bwongo ntabwo asanga arononeka muri kazoza kiwe nicyo gituma ndiko ndavuga ngo abantu ariko baratwumviriza bafata izo nzoga z'ubwoko bwose turiho turavuga bari bakwiye kumenya yuko iyo unyoye inzoga nyinshi ntiwigerere zirafite ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe haba ku ndwara zishobora kumufata za hypertension umuvuduko w'umurindi w'amaraso indwara z'igitigu indwara z'amahaha indwara z'amafigo izo zose ni indwara zishobora kubafata iyo babinyoye igihe kirekire bakabinywa ku rwego rwo hejuru ahasimbuze rero ku ndwara zo kwibagira iyo umuntu yafashe inzoga nyinshi iyoramutwe zo ku rwego rwo hejuru ni ukuvuga yuko ubwonko bwe burafudika bukononekana umuntu natwe twibuka n'ibintu yari azi mu mutwe bigafudika byose bikagenda nk'urwaruka cyane cyane rwabinyoye ku rwego rwo hejuru urashobora kubona nk'umwana aracibwe nde rwose mu ishure yaba uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu gushika ku wa gatanu asigaye ari uwa nyuma mu ishure adashobora gukurikira no gukurikira ibyo mwigisha ariko aravuga ni ukuvuga yuko inzoga vrema batwumviriza byumve nukuzinywa mugabo ukazinywa avec modération mu gifaransa no bwa mu kirundi nukuzinywa ukigerera ukabya yuko atamuhinga ari mu w'inzoga donc uzigere ku rwego rwo hejuru ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abantu ibyo ko kwabimenya yego
yego nashaka ndababaza imbere ko muri make imbere ko turangiza mubona leta icyo kibazo imaze kugihagurukira irakibona ndavye ibaza ko ari kibazo gikomeye cyane gishobora kugira ingaruka gifashe abakiri bato nibo kazoza muri make mubona leta igihagurukiye
je ndavuga yuko leta icyo kibazo irakibona iragihagurukiye kuko ushimbe ikibona nuko ari mbere n'igipolisi cya leta kigeze mu Rwanda byaje mutwe kandi gikora cyane na cyane cyarabura no mu biganiro mbere bagashyikiza imigambi bafite kugira ngo bagwanye by'umwihariko ibiyayira mutwe rero tukiyumvira yuko tuzobarira dukorana na leta kugira ngo ibiyayira mutwe bigabanuke bibaye ngombwa biveho cyane nabo habe izindi politiki zituma abantu batiyayira mutwe ibiyayira mutwe ku rwego rwo hejuru biyotuma mbere rwaruka rugira ingorane zitari
yego hanyuma hasigaye nk'umunota wotubwira icyo kigo cyanyu nk'abo bana bafise ibibazo bashaka gusubira ku murongo babimenya gute bamenya iki kigo cyanyu bakimenya gute kugira baze babiture muri make cyane
okay ikigo cy'iwacu ni kigo batazira centre neurotique de Kamenge ni CNTK kirimo abahinga batandukanye harimo abaganga bamwe no kwita abahinga b'abapsikiyatre harimo abapsikologi batandukanye harimo abainfirmiye psikiyatre rero ni ukuvuga ngo harimo abahinga batandukanye dukorera hamwe twese kugira ngo dushobore gufasha uwo muntu wese atwituye yaba asize indwara zo mu mutwe cyangwa yaragerageje kubyarira mu mutwe bikamugirira nabi turagerageza kumufasha kugira ngo uwo muntu turi mu buzima busanzwe
murakoze cyane murakoze umwanya uraduheranye murakoze murakoze Pierre Clave murakoze cyari ikiganiro muri isanga twari twatumiye Pierre Clave yongeje imana muhinga yanonosoye ibijyanye n'imyifato y'abantu bita psikologe mu rurimi rw'igifaransa akora mu kigo Centre Neuropsychiatrique de Kamenge mu gisagara cya Bujumbura kijeje kuvura indwara zo mu mutwe twari twatumiye kandi Eric Nsengiyumva jejwe gutanga amakuru mu ishyirahamwe Burundi Association for People Who Use Drugs hamwe na Maître David Dusabe yanonosoye ivyerekeye amategeko ariko imirongo yatugoye bavuye ko bataraheza gushikiriza ivyiyumviro vyabo turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro.